Ijoro rya mbere mu iboro rikuru rya Mpimba umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yari yaye mu gice cy'abagore aho yashikanywe hafi saa imwe z'ijoro aho bita muri pavio nk'uko amakuru avayo abitumenyesha. Sandra Muhoza umumenyeshamakuru akora ikinyamakuru cyandika La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi ari naho asanzwe aba yafashwe ku munsi wa gatandatu heze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko yari yitabye umugwizatunga akorera ku murwa mukuru wa Ngozi kugira ngo amuhe amakuru. Sandra Muhoza yoba yari yijijanije imitima ariko mu nyuma ahitamo kwitaba ubwo butumire kuko bwari bujanye n'akazi kiwe ka minsi yose. Yamara ntawasubiye kumukubita ijisho. Inyuma y'iminsi ine aburiwe irengero niho abariko barakoresha telefone yiwe barungikira ubutumwa umugabo wiwe bumubwira ko Sandra Muhoza afungiwe mu biro by'iperereza i Bujumbura. Abanditse ubutumwa basavye umuryango wiwe ko wamushira impozu n'udukoresho tw'isuku. Yamara bashitse ntibigeze bamubona. Icyo bikoze abagize umuryango wiwe bagize amakenga ko yoba yarahohoterewe ubuzima. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rifise nuko umumenyeshamakuru ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa WhatsApp. Ubwo rubuga rwitwa Burundi Media ruhuza abamenyeshamakuru, inzego za leta n'abandi. Nk'uko Ijwi rya Amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga, umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yashikirije icyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo. Umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati: urafise ibyemezo utwereke nkingo nka zibiri cyangwa zitatu zayironkejwe? Sandra nawe yishuye ati: zitanu gusa. Uyareka ni nyinshi notanga. Uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati: nibaza ko byoba byiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye byofasha. Umuryango wiwe witeka ko ari ivyo vyatumye afatwa kubera ari navyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza. Kuri uyu wa kane inyuma y'umutaga imbere yuko ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yararengukishijwe muri parike nkuru ya Bujumbura, umuryango wiwe ukavuga ko atamushingwa manza bari kumwe. Inyuma yaho umuryango uvuga ko parike yamubwiye ko akekwa ko ivyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abagwanya igihugu. Umuyobozi w'ikinyamakuru La Nova Sandra Muhoza akorera, Pascal Nayisenga, yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe hatisunzwe amategeko. Amashirahamwe atanu harimo agateka k'abamenyeshamakuru mu Burundi ariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo Sandra Muhoza. Muri ayo mashirahamwe harimo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore. Mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero. Na sendika y'abamenyeshamakuru bakorera mu Burundi isaba ko amategeko yokurikizwa. Melchior Nchayenzi atwara iyo sendika yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Bujumbura.
Tukavuga tuti inkuru yatohoje ngo ashire ikigikumu ngo nje Sandra Muhoza nayitohoje uyaye twareke kwayifashe nk'uko ari ugutera inkuru. Dusaba rero muri sendika yuko ubwa mbere leta iyo kwibuka yuko yatwemereye yuko kuvuga amashyaka azarapfungwa, umva niho afungwa azira ngo yavuze ibi n'ibi mu rwa WhatsApp havugwa byinshi atari inkuru nyinshi. Twavuga ati n'ukuri ibyo bintu ntibitomoye, ntibibereye gupfumbesha amakuru icafuza ishusho y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Tugasaba ko rero cari kugwa atagisabye.
Ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RSF na komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru CPJ abona ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu Burundi bakora mu bwoba budasanzwe. Mudoki Mumo ajeje imigambi mu gisata ca Afrika ca CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yakoze icyaha ikihe? Yarenze ayahe mategeko? Bafite ibyemezo ibihe? Yategereje guhabwa umwunganira akabona n'umuryango wiwe bitagoranye? Ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nk'aho leta ibabwiye iti: namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. umwe mu bamenyesha makuru ari Bujumbura yavyemereje ijwi rya Amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore izindi nazo akazitangura mu nyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati. Hari n'abamenyesha makuru batwankiye kugira ico bavuga kuri iyo fungwa ku gutinya ko nabo bohava bagira ico bagirizwa. Amashami yigenga aharaniye agateka akazi na muntu yunga muri iyo mu kwiyamiriza ico yita inyuruzwa mu mpisho y'uwo mumenyesha makuru. Ifatwa n'ifungwa rya Sandra Muhoza rije risimangira amakenga y'abungere ba Ekleziya Katolika ku vyerekeye ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro. Sandra Muhoza afite abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we Florian Irangabiye w'abana babiri bahuriye kucaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Irangabiye wewe amaze umwaka n'igice afunzwe. Pierre Clavin Nkuru ku bwijwi rya Amerika.